Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe turizera ko mukomeje gushyira imbere gahunda ya guma mu rugo aho muri hose. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. U Burundi hatangijwe banki itsura amajyambere y'urubyiruko, ayifungura ku mugaragaro. Perezida Petero Nkurunziza yavuze ko itegerejweho guteza imbere urubyiruko n'ubukungu bw'igihugu.
Ibanki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye urwaruka u Burundi, maze tugwize akazi, tunagwize n'ubutunzi, dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana yaduhaye.
Uwo ni Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi. Turajya mu Bushinwa kureba ibyerekeye icyurwo ry'Abanyayuganda bariyo, naho mu Rwanda abagiye mu materaniro barenze kuri gahunda ya guma mu rugo batawe muri yombi. Tugumane amakuru arambuye ni mu kanya. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys.
Ndakuramukije Geoffrey. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kuri wa gatatu rwarafashe Niyonsenga Dieudonné alias Cyuma, afise televiziyo Ishema TV ikorera kuri interinete, hamwe n'umushoferi wiwe Komeza Usenge Fideli. Bagirizwa kurenga ku mabwirizwa yo kuguma mu rugo mu rwego rwo kurwanya ikwirakwizwa ry'ikiza COVID-19. Ku rubuga rwago rwa Twitter, urwego RIB rwashikirije ko hashize iminsi kwihanikiriza abantu bose bakomeje kurenga kuri ayo mabwiriza. Ishuri rya Amerika rirabandanya gutohoza iby'inkuru y'uyu munyamakuru n'abandi batawe muri yompi imbere yiwe. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Kenya bugiye kuzotangura gusuzuma kivunga abanyagihugu bose mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwizwa ry'umugera wa corona. Abambere bazohererwa ko nababa mu bice birimo abantu benshi bakenye ku murwa mukuru Nairobi, mu bitaro hamwe n'ibibanza byakoranirijwemo abakekwa ko banduye. Leta yashikirije ko yarungitse ibikoresho byo gupima bingana 12,000 muri ivyo bice bifise amahirwe manini yo kwandura. Abanduye COVID-19 muri Kenya bariyongereye mu kwezi guheze. Gushika ubu Kenya imaze kuronka abanduye 225 hamwe na 10 bamaze gutangazwa ko bapfuye. Abanyezimbabwe baharurwa mu majana baba muri Botswana bariko bariyandikisha gutaha mu gihugu cyabo, bavuga ko ikiza cya corona kigiye gutuma bicwa n'inzara muri ico gihugu c'ubuhungiro. Abo bimukira bari babeshejweho n'ubuzi buto buto, ariko kuvaho Botswana ihagarikiye ibikorwa byose kubera corona ntibakironka aho bisumamwo. Baridogera kandi leta ya Botswana kuko yabakuye ku rutonde rw'abanyagihugu baronswa imfungurwa. Nta bizwi abanyezimbabwe baba muri Botswana uko bangana, ariko buri mwaka leta ya Botswana yirukana abatagira ibyangombwa bagereranywa n'15,000. Leta ya Malawi yarahagaritse imirimo mu gihugu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona. Uwo mugera umaze kwandukira abantu 162 umaze guhitana muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afurika. Abantu bakora ibikorwa bya nkenerwa iyo ngingo ntibaraba, ariko benshi bafise ubwoba ko iyi ngingo izoteza ubukene bw'ibifungurwa mu gihugu. Atangaza iyo ngingo ku munsi wa kabiri, umushikiranganji w'amagara y'abantu Japi Muhago yashikirije ko mu gihe abantu batogenzurwa umugero ushobora kuzokwica abashika 50,000. Perezida Peter Mutharika yashikirije ko ategekanya ko iyo ngingo izoherana n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, ariko ko ishobora kongerezwa bibaye ngombwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka w'umugambwe w'abademokrate baneguye ibyatangajwe na Perezida Donald Trump byo guhagarika imfashanyo Amerika iha OMS. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yashikirije kuri wa gatatu ko iyo ngingo ari mbi iteye kubiri n'amategeko kandi zokwega akaga isata cyawonikijejwe magara y'abantu bizobangamira utwigora amakungu yarimwo two kurwanya ikiza cya corona. Perezida Trump yagiriza OMS kuba yarananiwe kwegeka ko Ubushinwa intandaro y'ikiza. Yagiriza kandi OMS kuba yaratebye gutangaza amabi y'uwo mugera bituma Ubushinwa bwitangira amakuru bwishakiye. Trump yashikirije ko leta yiwe igiye gufata ikiringo kiri hagati byakozwe na OMS kuri icyo kibazo kandi iyo mfashanyo ikazoba irarungikirwa ayandi mashyirahamwe canke ibindi bihugu biyakeneye. Ubushinwa bwaratanguye igice cya kabiri kigeragezwa ry'urucanco rw'umugera wa corona aho abantu amajana atanu bo mu gisagara cya Wuhan aho watanguriye bariko baragerageragerezwa ko ku bushake bwabo nk'uko byatangajwe n'ikimenyeshamakuru cya leta ku munsi wa kabiri. Ubushinwa bwarangije igice cya mbere kigeragezwa ry'urwo rucanco mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ku bantu 108 ushikiriza ko bose bakuwe mu bitaro kandi bafise amagara meza.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho Perezida Petero Nkurunziza w'icyo gihugu ejo yatashye ku mugaragaro banki y'urubyiruko mu ntara ya Gitega. Iyi banki izajya yaka inyungu y'arindwi ku ijana ku nguzanyo izajya itanga mu gihe zisanzwe zo mu gihugu zishyuraga inyungu irenga 13 ku ijana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iyo banki yitaho iterambere ry'ugwaruka yuguruwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega na Petero Nkurunziza arangwa igihugu cy'u Burundi ije guteza imbere ugwaruka ari nago gwinshi mu Burundi kuko rugera ku bice birenga 60% by'abarundi bose nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ugwaruka. Icyo cyumviro kikaba cyari kimaze imyaka 4 kiko kiranonosogwa nkuko tubishikirizwa na Petero Nkurunziza.
Icyumviro kibaye iterambere ry'ugwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoranabuhanga ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka 2016 byabirenganye mu ntara nziza Gitega. Mu nyuma yaho mu mwiherero wa leta wabereye ngahe n'Igitega muri mukakaro 2016 leta y'u Burundi yaciye isaba ko hashyirwaho ibanki yitaba iterambere ry'ugwaruka. Bisigaye neza yuko aho amaso yavukiye ntatambirwa n'utubatanira no munsi ku mukuru.
Petero Nkurunziza amenyesha ko iyo banki ije kugwiza akazi mu gwaruka. Ati n'umutaho ukomeye uzofasha ugwaruka rw'u Burundi kwitegurira kazoza.
Ibanki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye ugwaruka rw'u Burundi maze tugwiza akazi tunagwize n'ubutunzi dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana yaduhaye. Gwaruka ni muronse umutahe umudaho udahomba umutahe ukomeye ari ibanki iterambere y'ugwaruka ubasahirize mu bwenge n'ubumenyi n'ibigambi bufise. Ubwo nta rwitwazo rero basoko baramaze ngo nta usabiriza atengatiye igisabo. Turiwe kandi bishije kuko Abarundi tumaze gutahura ko ugwaruka rutegerezwa gushyirwa imbere mu migambi yose. Turi tubisanga muri wa mugambi w'igihugu cy'u iterambere ushyira mu myaka ya 2018 ugashika ku mwaka wa 2027 mu twita mu Gifaransa Plan National de Développement.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ugwaruka gutsinda ubwoba bagakoresha ubwenge bakuye mu mashuri mu gutegura imigambi myiza.
Nimutsinde ubwoba nimenyereze gukorana n'amabanki kandi bukore imigambi yizwe neza y'amanota n'amaronka mu ishuri. Nagaragaye rero kino gihe ubuzima bwa misi yose nacyo byatumarira ko ibanda cya mbere mu ishuri amanota menshi ukananirwa kubaho mu buzima busanzwe. Reka amanota mwahose rero agaragarire mu bikorwa kugira ngo twiteze imbere ubwenge uko mukoreshe gutegura imigambi myiza kandi yizwe neza. Mbona mwibuka ko ibyo umugabo ajya ajyamye abirondera agira akazi. Nimwubahuke rero gushyira mu ngiro ibyo mwize n'ibyumviro byanyu.
Umushikiranganje w'ugwaruka Evelyne Butoyi yaboneyeho guha impanuro ku gwaruka jejwe arusaba gufata nkankama iyo ngabire kugira ntizo bafe kubusa
aha rero ugwaruka turuhamagarira gukerenuka leta barabonye ko itayaga amasigara cicaro wa wundi ngo umugabo yihindukiza mu kirago n'ihindukiza mu ijambo nyine icubahiro umukuru w'icacu ni ntayagarire eka aka rero nakajye keze ko kwerekana namwe yuko mwari mushashaye ibanki ibanki yanyu ko byukuri mwari mufite inyota yo kurangura imigambi none amarembo yugurutse mukura amaboko mu mpuzu muje ku kivi mwitabire ibikorwa by'iterambere gutyo aho mubaye hatera imbere ndetse n'igihugu cyose gitera imbere
mu gusozera ibyo birori Petero Nkurunziza arongo igihugu cy'u Burundi akaba yamenyesheje ko mu minsi iri imbere bagiye gushinga ibanki y'uburimyi n'ubworozi Desiratungimana Kigali ijwi rya Amerika
turacyari ku makuru y'u Burundi umuhanzi w'umurundi wari ufite ubwenegihugu bwa Canada Willy Leonard niyo mungere mu mpera z'icyumweru gishize yitabye Imana mu gihugu cya Malawi azize indwara ya COVID-19 mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Bwana Innocent Mugambi umurundi uba muri icyo gihugu ukuri ishyirahamwe There is Hope rifasha abaturage n'impunzi kubana mu mahoro amubwira uko babyifashemo nyuma yitabaruka rya nyakwigendera niyo mwungere
Innocent Mugambi reka ngushimira aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire ku byago muherutse kugira aho muri Malawi aho mwabuze umuvandimwe w'umuhanzi w'umurundi Willy Leonard niyo mwungere nagira ngo tubanze rwose twihanganishe umuryango asize ndetse n'inshuti n'abavandimwe noneho watubwira uko iyo nkuru imaze kubageraho yitabaruka rya Willy Leonard niyo mwungere bagezeho nyuma yaho hakurikiye wiki
ubwa mbere twumvise ministre ajejwe amagara y'abantu atangaza ko umuntu agira 9 yabonetse afise ibibazo vya corona ati n'umunya Canada avuka mu Burundi tiyinje mu gihugu cha Malawi tariki 28 z'ukwa gatatu ati rero ubu afise ibibazo afise ingwara arwaye ati kandi yarasanzwe afise n'izindi ingwara zitandukanye hanyuma tumaze kuvyumva twe umutima urahagarara kuko hari abantu benshi baradukunda babanze kumva ko hariho izina umurundi yaba bizana ingaruka mbi abantu bacu bakora nk'ibyashara mu bisagara bitandukanye ari abarundi abanyarwanda bakongomani abasomali abatiopiya bashobora kugirirwa nabi twetubananya rero gutohoza kugeza yaho bukeye bwaho batangaza kuti wa muntu yapfuye twetubananya rero n'amatohoza twumva nyine ko ari Willy turabarekiriza rya no hino hanyuma turavuga ati none bigenda gute abantu batangwa kubaza bari muri Canada bari hehe inshuti ziwe n'umuryango barabaza ati mbega bazomushingura gute bizogenda gute tuze ngo turabajije minisiteri y'ubuzima batubwira ati aha twarahejeje tuzati oya nimutwereke ingene bimeze rero nyuma y'iminsi 3 baratwemerera turagenda kuraba rero ejo niho twagiye tuvuga ati no ko uruza n'uruza rw'abantu rutemerewe kuja hamwe kubera ikibazo cya corona abarundi bake nyine twashoboye kuja hamwe twemerewe na leta turategura imva yiwe neza turashyira ko umusaraba werekana ko nyine ko ari umuntu afite izina ryiwe turashyira urushurwe kugira imiryango rero niyamara kwemeza ukuntu dushobora kubakira imva ishoboye kubikora nuko nibyo twakoze ku munsi w'ejo
nk'uko ubivuze yazize COVID-19 hari undi muntu babanaga mu rugo ikibazo gihagaze gute uravuga ko nta muntu bigeze babwira iby'urupfu rwe bakamushyingura gutyo nta kivuzwe hari undi muntu babarabanaga mu rugo
ego izo nkuru zikesha ministeri y'ubuzima ministeri yavuze yuko umugore we nawe nyine bamupimye basanga ko nawe nyine yaranduye ariko uhajije umugore akubwira ati je nta muntu n'umwe yigiza mpima ariko bashize ahantu mu kato nk'uko abanyarwanda babivuga kugira basuzume ni ibintu bitoroshe gutahura ariko ni kwifata uko nyene kuko turazi neza yuko hari abantu bavugwa yuko bafise indwara bakayigendana ariko ntagire umuntu namwe abimenya benshi bakazikira rero turarindiye tukurikirana nyene kuri telefone gira uwo muntu wacu nawe nyene turabire azofashwa
noneho mu gusoza ikiganiro ukurikije uko ubona mu byerekeranye no kujya abantu bitwara mu kwirinda virusi ya corona itera indwara ya COVID-19 wabwira iki abakurikiye radio ijwi rya Amerika cyane cyane abo mubana ho ngaho muri Malawi mu buryo bwo kwirinda ikwirakwira ry'iyo virusi ya corona?
Mu by'ukuri ugiye ahantu nk'aho nyine ku bitaro twagiye aho biri nyakwigendera buriya yasandabiye usanga abantu bari nari mu nkambi yazareka uyu munsi abantu bariko barapokera amafaranga bahabwa nta guhabwa ibigori bahabwa udufaranga twe nk'ica ntikize abantu bariko baravyigana ari benshi ukibatsime mana hamwe twoterwa byogenda gute rero ico nohanura abantu nikumviriza mu by'ukuri ivyo leta igenda ivuga itangaza ku vyerekeye gusiga umwanya hagati y'umuntu n'uwundi kudakorora ahantu nyene habonera ugakorora riri mu gatambara canke wikingije ukuboko hanyuma kugerageza nyine gukaraba mu maso hari abantu bagiyambirana hari abantu bagiramukanya mu maboko bafata ivyo n'ivya ntabyo twoshobora n'ivy'abazungu rero bintu nk'ivyo by'ukuri bakwifuza ko abantu bacu bogerageza kuko iyi ngwara ikamaze gutabura ko ari ingwara yica tugerageze twirinde mugihe dusenga Imana kugira ibintu biyikingira canke imiti iboneka.
Inosa, ibyo byo kuyambira kuramukanya abantu bahoberana n'abandi urabibona mu nkambi mu Barundi mu Banyarwanda mu Banyekongo cyangwa se ni ibintu biboneka no mu banyagihugu aho ngaho muri Malawi?
Oya, ni mu banyagihugu birahari ariko mu nkambi hari nk'abantu usanga nyine bariko barayikora akavuga ati mbe iki gihe muracayambirana muracagumbirana muracaramukanya mu maboko ahubwira ati ati amabwirizwa ya korona nta muntu yashobora uzopfa azopfa uzosigara azosigara twe turacyakwiyagira nyine ni kwiramukanyiriza ukuri kwamye.
Ntabwo byoroshye ariko ni ukubahiriza amabwiriza nk'uko wari ubivuze abantu bagakomeza gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo tukirwanye. Ndagushimiye cyane Inosa Magambi kuri aka kanya uduhaye.
Yego cyane, murakoze namwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugeze muri Uganda aho Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu ivuga ko leta y'Ubushinwa yemeye gufasha abaturage ba Uganda bari muri icyo gihugu cy'Ubushinwa bavuga ko barimo kwirukanwa mu mazu no gukorerwa irindi vangura rimaze igihe rikorerwa Abanyafurika bose baba mu Bushinwa. Inkuru ya Ignatius Baize muri Uganda.
Iryo ni ijwi ry'umwe mu banyayuganda batuye mu Bushinwa. Uwo mudamu yifashe video n'abana be bato cyane babiri barira, avuga ko bamaze kabiri batarya batunzwe no kunywa amazi yonyine nyuma yaho batemererwa kugira aho baja nk'aho bagura ibyo kurya, kandi na nyir'inzu batuyemo akaba bavuga ko yari ari kuyibirukanamo kubera ko arabirabura. Uwo nawe ni umunyayuganda wifasha amajwi aririra ubutegetsi kubatabara, avuga ko ivangurwa kubirabura rimaze gukabya mu Bushinwa, ko batemererwa kwinjira mu mahoteli, mu mavuriro, mu masoko n'ahandi hose hatanga serivisi ku bantu kubera ko ari Abanyafurika, kandi bakanashinjwa kuba ari bo bateje uburwayi bwa korona muri icyo gihugu. Aya mavideo amaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu, Abanyayuganda benshi batangiye kunenga ubutegetsi ko butitaye ku banyagihugu barimo guhohoterwa mu Bushinwa. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa ahamagaza ambasaderi w'Ubushinwa muri iki gihugu kumubaza impamvu abanyayuganda barimo gukorerwa ivangurwa mu gihugu cye no kumusaba kumenyesha leta ye ko ubutegetsi bwa Uganda butanejejwe n'ibyo burimo kumva ku banyayuganda bari mu gihugu cye kugira ngo ubutegetsi bw'Ubushinwa bugire icyo bwabikoraho. Iyo ntumwa y'Ubushinwa muri iki gihugu yahamagajwe ku munsi wa mbere wa kino cyumweru yavuze ko igiye gukora ibyo Uganda yisabye none igisubizo cyabonetse. Mu nama n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa yatangaje ibyo leta y'Ubushinwa yiyemeje gukora.
The government of China has agreed to say that those who were caught in the lockdown and visas expired.
Ati leta y'Ubushinwa yiyemeje ko abanyayuganda bose bagizweho ingaruka n'ibihe bidasanzwe by'icyorezo cya corona kandi visa zabo zikaza no kurenga igihe bagiye kuba bongewe igihe cy'amezi abiri muri visa zabo. Twanemeranyije ko bagiye kuba bacumbikiye abanyayuganda batagifite aho batura kubera viza zabo zarenze igihe no gufasha abakumiriwe mu mahoteli kubera gukekwaho indwara ya corona ariko badafite icyo bayariha. Twanemeranyije ko ari nta munyayuganda uzirukanwa mu nzu atuyemo kandi yarayishuriye kandi ko ari nta vangurwa rigiye kongera gukorerwa abanyayuganda aho bari hose naho bashaka kujya nko mu masoko, mu mahoteli, mu mavuriro n'ahandi. Kutesa yongeye ko bemeranyije na leta y'Ubushinwa kugira ngo abanyayuganda bose babe bagumye muri icyo gihugu kubera ibihe bidasanzwe biriho ku isi hose kubw'icyorezo cya corona. Ageze ijambo ku banyagihugu, Perezida Museveni nawe yaraye avuze ko bibaye ngombwa bagarura abanyayuganda bose bari mu Bushinwa ku butaka bwa Uganda. Iri vangurwa ry'abirabura mu Bushinwa ntabwo ririmo gukorerwa abanyayuganda bonyine ahubwo na abanyafurika bose batuye muri icyo gihugu kandi umuryango nyafurika nawo wahagurukiye iki kibazo uhamagaza ambasaderi w'Ubushinwa ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango muri Ethiopia gusobanura impamvu abanyafurika barimo gukorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu rwabo. Abahagarariye ibihugu bya Afurika mu Bushinwa nabo bandikiye leta y'icyo gihugu basaba ihagarikwa ryo gufata abanyafurika bose nk'abanduye corona, kubakorera ibipimo no kubashyira mu kato ku ngufu kubera ko ari abirabura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tujye mu Rwanda. Abaturage batawe muri yombi baregwa kwigomeka ku mabwiriza y'ubuyobozi yaguma mu rugo barinzeho bakajya mu materaniro yo gusenga kandi bibujijwe. Asumutakaboye.
Hashize ukwezi leta ihagaritse ibikorwa byahuzaga abantu benshi birimo insengero mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Nubwo amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi asaba abantu bose kuguma mu rugo, hamaze iminsi humvikana abaturage bo mu ntara y'Iburengerazuba bafatiwe mu bikorwa byo gusenga rwihishwa. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madamu Inkamiye Emerance yabwira Ijwi rya Amerika ku itsinda riherutse gufatwa ryasobanuye ko ririmo gusengera imperuka abo baturage bemeza ko iri hafi kubageraho.
Rutsiro niko bimeze. N'ubundi iyo tugiye kubigisha tubabwira ko ibyo bakoze atari byo, ntibaba bashaka no kutwumva, kudutega amatwi. Bo baba bavuga ko imperuka ibagereyeho, ko ibyanditswe bisohoye. Bari bafite uburyo biyoroganiza kuko bari abantu akenshi banaturanye, noneho tugasanga bakaduca muri humye ukabasanga bagiye hamwe. Ariko kubera mobilisation yakozwe mu baturage, iyo babumvise batangiye kuririmba bahita batanga amakuru.
Abaherutse gutabwa muri yombi n'abaturage 24 bo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano bashinjwa kunyuranya n'amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda COVID-19. Aba baturage bafashwe bihurije mu cyumba kimwe bavuga ko basenga kuko imperuka igiye kubasohoreraho. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madamu Inkamiye asobanurira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu abo baturage babahurije hamwe ngo babasobanurire ingaruka ziri mu bikorwa barimo gukora muri iki gihe.
Abiwacu mu Rutsiro twajyanye ahantu turi kubigishiriza, uwo tubona atangiye kuzamura imyumvire turamurekura. Uyu munsi hari abari burekurwe, ni ukubigisha kuko bakurikirana mu rwego rw'amategeko kuko tuba tubona nyine binagoranye.
Ese impamvu y'ubwo bwoba ni coronavirus se ku isi hose? Ni iki kibatera ubwoba cy'umwihariko?
Hari iyo corona, ariko hari nk'ubutagondwa. Kubundi ni abantu bahoze ari abadivantisti baza kuvamo rero ngo ari abasohoke, tabasohoke ni abantu basenga bamaramaje bafite imyumvire imbere ihabanye n'iyabandi.
Ubuyobozi bwakunze gusobanura abaturage ko abaye hari ushaka gusenga bagomba gusengera mu ngo zabo kugira ngo hagize uwaba yarahuye n'iki cyorezo atagira undi yakwanduza. Si mu karere ka Rutsiro havuga ibikorwa nk'ibi by'abaturage bishyize hamwe bakajya gusenga, kuko no mu karere ka Karongi nawo ni mu ntara y'Iburengerazuba nawo havuze abaturage bafashwe n'inzego z'ubuyobozi basengera hamwe no mu buryo bunyuranije n'amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera aherutse kuvuga ko aba bantu basenga rwihishwa bakomeje kwica gahunda leta yashyizeho yaguma mu rugo.
Icya kabiri kigaragara nuko hari abantu bagisenga ari benshi, hari abantu bafashwe mu by'ukuri byagaragaye yuko batubahirije gahunda. Natanga rugero muri Karongi murenge wa Rubengera hari abantu 65 batawe muri yombi babo bita abatampera barimo gusenga. Kandi mwibuke kandi munazirikane yuko insengero zafunzwe mu mabwiriza ya SOTA. Ibyo bibazo rero biracyagaragara, twakwibaza nabo tukabaza abanyarwanda ngo iyi bintu byarangira ryari, izi ngeso mbi bazireka ryari, izi ntege nkeya, iyi mico mibi bayireka ryari kugira ngo gahunda yaguma mu rugo yubahirizwe.
Twagerageje gushaka umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda ngo tumubaze umubare w'abantu bamaze gufatirwa mu bikorwa byo gusenga mu kivunge n'ibihano bahabwa mu gihe icyaha cyaba kibahamye, ariko inshuro zose twamushatse kuri telefone y'igendanwa yagiye atubwira ko aza kuduha amakuru birangira atabonetse. Gusa igihe cyose yazifuza kugira icyo avuga kuri iki kibazo twamuha umwanya. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rumaze iminsi rutangaza ko rwafasha abantu batubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Mu baheruka harimo abanyamakuru 6 barimo 3 bivugwa ko bafashwe mu rwego rw'akazi, n'abandi 3 bakurikiranyweho ibindi byaha bidafite aho bihuriye n'umwuga wabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Soreje amakuru yacu yo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Turabibutsa ko mu kiganiro muri sanga kiri buze guhita ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse mu minsi ishize bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu, dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumirikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fasil Gabehu, naho jyewe mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.